Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3 ya Radio Inshuti ya bose, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Imyigaragambyo mu mijyi itandukanye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutuma abantu benshi batava mu ngo zabo.
Ni bibi cyane, dufise n'ubwo beje umunsi wose nta n'umwe yigeze ava mu nzu n'umwana ntiyasohotse. Numvise ko byacureshe ubwabo ubungururije ahandi, biboneka ko iwacu ibyo bari bakeneye gusambura no kubomora no guturira byaraheze, bagenda bunguruza bunguruza muri rusange isi byiza.
Uwo ni Alphonsine Niyonkuru, umurundikazi utuye mu mujyi wa Minneapolis, ahatangiriye imyigaragambyo yo kwamagana urupfu rw'umwirabura George Floyd. Naho Ububiligi buherutse guhamagaza abadiplomate babwo babiri bari barirukanywe mu Rwanda. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, mugume hafi. Reka ariko mugenzi wacu Fidel Niyongabo abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel.
Urakoze Geoffrey. Amakuru yo hirya no hino. Muri Amerika, perezida waho Donald Trump yatangaje ku munsi wa kabiri kw'inteko za Amerika zotegerezwa kwihereza amabarabara yo mu gisagara cya New York guhagarika uruhagarara mu gihe abategetsi mu bice bitandukanye by'igihugu bari biteguriye irindi joro ry'imyerekano ku bijyanye n'urupfu rw'umunyamerika w'umwirabure George Floyd ku munsi wa mbere w'indwi irangiye. Muri icyo gihe umusenyeri mukuru wa Ekleziya Katolika mu gisagara cya Washington DC, Wilton D. Gregory, yaranebaguye yivuye inyuma kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagiye mu kibanza gihezagiye cya Mutagatifu Yohani Paulo wa kabiri muri icyo gisagara ku munsi wa mbere kumuhingamo. Ivyo mu gihe imyerekano yariko ibandanya mu gihugu cyose. Musenyeri mukuru Wilton D. Gregory yatangaje ko perezida Trump yakoresheje icyo kibanza mu nyungu ziwe bwite za politiki. Yatangaje ko ari ibintu bisiga ubwenge kandi bigayitse. Mu itangazo yasohoye imbere y'uko perezida Trump agendere kibanza gihezagiye St. John Paul Second National Shrine, uyu musenyeri mukuru yatangaje ko ingingo yiwe kuja muri icyo kibanza iciye kubiri n'iby'amadini agenderako. Yatangaje ko abakatolika botegerezwa guharanira uburenganzira bw'abantu bose. Yiyamirije kandi ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'igipolisi mu gushwiragiza abari mu myerekano hanze y'ibiro vya perezida Maison Blanche ku munsi wa mbere. Izo nguvu zakoreshejwe kugira birekurire perezida Trump gendera isengero rya St. John Paul mu gisagara cya Washington DC, aho yerekanye Bibiliya mu minwe yiwe imbere y'abamenyesha makuru. Naho umuyobozi nshingwa bikorwa w'ishyirahamwe rijejwe gukingira abamenyesha makuru ku isi, Comité pour la protection des journalistes, CPJ mu mfunyafunyo mu gifaransa, Joel Simon, mu byo yanditse byasohotse mu kinyamakuru Columbia Journalism Review, yatangaje ko amajambo perezida wa Amerika Donald Trump akoresha atyoza itangazamakuru yagize ingaruka mbi. Yariko yishura ku bitero byakozwe ku bamenyesha makuru bariko bakurikirana imyerekano mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'indwi irangiye. Simon yavuze ku ikoreshwa ry'uburyo bw'igisirikare bw'igipolisi mu gihe kiba kiriko gikora akazi kacu mu bice bitandukanye by'igihugu no kugena igitigiri gitera ciyongera c'abari mu myerekano berekana ko badakunda abajejwe umwuga w'itangazamakuru, byatumye gukurikirana imyerekano k'ibigikorwa gishobora kubaviramo ibibazo bishobora kugeramira bikomeye ubuzima bwa. Simon avuga ko ivyo byari bisanzwe binanibonekeza imbere ya Leta ihari muri iki gihe muri Amerika. Naho mu karere k'Iburaya, abajejwe ibiganiro b'igihugu c'Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi baratanguye ku munsi wa kabiri inshuro ya kane y'ibiganiro vye nyuma yuko Ubwongereza buvuye icese muri uwo muryango. Mana nta ruhande na rumwe rwiteze ko hari intambwe ziboneka zoshikwako muri indwi. Inyuma yuko ivyo biganiro biriko biba hakoreshejwe ubuhinga bwa video, birangiye umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson n'umutegetsi mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen bazobonana kugira bafate ingingo ku kugene bo bibandanye. Aracari ibintu bitari bike izo mpande zibiri zidahuriye ko ku kugena ibiganiro vyogenda, niyo amasezerano atashikwa ko hagati izo mpande zombi ku itariki 31 y'ukwezi kw'12. Abahinga bavuga ko ivyo bizohungabanya bikomeye imirimo y'ubudandaji yarisanzwe igiramiwe n'ikiza cy'umugera wa corona. Nta n'umwe yari yiteze ico kiza iyo Ubwongereza bwahitamwo kuva mu muryango w'umwe bw'Uburayi mu mwaka w'2016. tuve mu karere kiburaya tuze muri Afrika agiye guca Sudani cyarahije ku munsi wa kabiri umushikiranganje mushasha je rukwivuna bansi major general Yassin Ibrahim Yassin ibyo bikozwe amezi abiri nyuma yo kuwahoze ajejwe amabanga general Gamal Abdel Omar apfuye yahitanywe n'umutima mu gihugu cya Sudani yo mu manuko mu kwezi kwa gatatu ibyo bibaye mu gihe ari cyuka kibi hagati ya Sudani na Ethiopia major general Yassin Ibrahim Yassin yari yafashe akaruhuko ko muzabukuru umushikiranganje wa mbere wa Sudani Abdalla Hamdok n'umucamanza mukuru w'igihugu Neamat Abdullah bari mu birori byo kurahira kwiwe byabereye ku mugwa mukuru Khartoum. Yassin yabwiye abamenyesha makuru nyuma y'ibirori byo kurahira ko azoshigikira leta ya Hamdok kandi ko azokora adahengeshanya kugira bashike ku migambi y'ikiringo cha leta afata kibanza. Hari gitero cabereye ku rubibe ivyo bigu bibana cike kwa ko cakozwe n'abagwanyi bashigikiye igisirikare cha Ethiopia. Naho muri Uganda Yoweri Museveni yatangaje ku munsi wa mbere kw'igihugu ciwe kizotakaza muri yari dini miliyoni 600 y'amadolari ku mwaka y'amafaranga cyaba kironga avuye mu gisata c'ingenzi. Ivyo bizoba bitewe n'uko ingenzi zitakiza mu gihugu kubera ingaruka zikiza c'umugera wa corona. Isata c'ingenzi ni kimwe mu bisata bikomeye cyane by'ubutunzi bw'igihugu. Ingenzi ziza muri Uganda kuraba inyamaswa z'ubwoko butandukanye harimo intare, giraffe, imbogo hamwe n'izindi nyamaswa. Izindi ngenzi ziza kuraba inguge nini nini zitwa gorille mu rurimi rw'Igifaransa mu ishyamba riri mu manuko bushira uburengero bw'igihugu ni ku rubibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Muri Ethiopia bajejwe gukingira inyamaswa batangaje ko inzovu zitandatu zishwe ku munsi umwe mu ndwi iheze n'abahiga inyamaswa batabifitiye uruhushya. Batangaza ko aricyo gitigiri kinini cyane cy'izo nyamaswa zishwe ku munsi umwe mu mateka z'igihugu. Izo nyamaswa zishwe igihe zari zivuye muri parke y'igihugu ya Mago National Park kugira zivune umusasi. Abahizi bizo nyamaswa batabifitiye uruhusha bazikuye ko amasenge yazo nyuma yo kubazishe. Mukuru w'iyo park Ganabur Bulmi avuga ko batari bwabo n'ibintu nk'ibyo imbere ya izindi nzovu zibiri zishobora kuba zarishwe uwo munsi nyene ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu. Itohoza ririko riraba ubwo abategetsi bajeje gukingira inyamaswa Ethiopia yari ifise inzovu zirenga 10,000 mu mwaka w'1970. Bivugwa ko hasigaye inzovu ziri hagati y'2,500 n'2,300.
Urakoze Fidel Niyongabo kutugezaho ayo makuru. Amakuru yacu mu karere toheri mu Rwanda w'icyo gihugu kirukanye wa diplomate babiri b'ababirigi bari basanzwe bakorera i Kigali. Ibindi kuri inkuru tubibaze Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza.
Inkuru irebana n'abadiplomate b'ababirigi Xavier Foulebout umujyanama wa mbere na Lieutenant Colonel BM Cedric Bidier ushinzwe ibikorwa bya gisirikare yakizwe ahagaragara kuri wa mbere n'ikinyamakuru Le Soir cyandikirwa mu Bubiligi. Umunyamakuru wacyo Colette Brackman ni we byanditse yabisobanuriye Ijwi rya Amerika.
Kuva ku itariki ya gatandatu cyangwa iya karindwi bahise bamenyeshwa n'u Rwanda ko bakwiye gusubira iwabo, ariko ntibyashobotse kubera gahunda yaguma mu rugo ku buryo bashoboye kuhava kwa gatandatu.
Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi uyu munsi yahuye n'abanyamakuru nk'uko ibikora buri cyumweru. Abanyamakuru batatu babajije umuvugizi wa minisiteri uko bari abadiplomate bavuye mu Rwanda, ariko ntiyabasubiza. Ndetse n'Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwe mu bavugizi Arnaud Gérard, ariko yanga kugira icyo dutangariza, atubwira ko azadusubiza mu mpera z'iki cyumweru. Ku ruhande rw'u Rwanda, itangazo ryashyizwe ahagaragara na minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga riravuga ko bari abadiplomate bahamagajwe n'igihugu cyabo nyuma yo gukoresha igikorwa cyo kwibuka abasirikare b'Ababiligi baguye mu Rwanda muri 1994 mbere y'itariki yemewe na Leta y'u Rwanda, kandi batabimenyesheje Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Twumve Colette Brackman.
Ubusanzwe kwibuka Ababiligi bikorwa ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane. Muri iyo mihango amabendera arubutswa ndetse n'abategetsi b'u Rwanda bakabyitabira, ariko uyu mwaka babishyize ku itariki ya gatandatu, itariki ikurura impaka zitemerwa na Leta y'u Rwanda.
itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda rivuga ko nyuma y'uwo muhango leta y'u Rwanda yagaragaje ko itabyishimiye leta y'Ububiligi ifata icyemezo cyo kubahamagaza ariko umunyamakuru Colette Brackman avuga ko hashobora kuba hari izindi mpamvu zatumye Lieutenant Colonel BM Cedric Bilie wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare asubizwa mu gihugu cye.
La nervosité de Kigali s'explique peut-être, mais c'est une hypothèse, par la prochaine publication d'un rapport de l'ONU.
Il y a mis par les Kigali, il y a bitter guhani ni, ni te ntekereza, ni tangazwa ritegerejwe rya raporo ya ONU, izerekana ko ingabo z'u Rwanda zagiye muri Congo mu mezi ashize, aho zambara imyambaro y'ingabo za Congo cyangwa se ziri mu bikorwa bya gisirikare bidasanzwe. Zigahiga abarwanyi b'umutwe wa FDL. Ku bwanjye ni raporo iteye impungenge i Kigali ku buryo hakwiye kwibazwa niba uriya mudiplomate ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ataragize uruhare mu gutanga amakuru yakoreshejwe muri iyo raporo, kandi rero byaba bijyanye n'akazi ashinzwe akaba rero yatanze amakuru.
Ibi Colette Brackman atekereza yanadutangarije ntaho bigaragara mu itangazo twahawe na leta y'u Rwanda. Mbere y'uko dutangaza iyi nkuru twagerageje kuvugisha umuyobozi mukuru ushinzwe Uburayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Ambassador Guillaume Kavaruganda, ntiyitaba telefoni yacu. Iyo ijwi rya Amerika ribasha kumubona twari kumubaza niba ibyo Colette Brackman akeka ko ariyo yaba ariyo ntandaro yo gusezera abadiplomate b'Ababiligi byaba bifite ishingiro. Veniste Nshimimana, ijwi rya Amerika, Londres.
Urakoze Veniste. Leta ya Tanzania iratangaza ko nta mpunzi n'imwe y'umurundi izongera kwakira, iravuga ko ahubwo igiye gukomeza gucyura abasigaye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutendeli. Inkuru ya James Jervin.
Umurongozi mukuru w'intara ya Kigoma, Bwana Emmanuel Maganga, niwe yavuze iyo ngingo irimo gufatwa n'igihugu cya Tanzania, aho yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'iyo ntara ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, hanini yariko avuga ibijyanye no kwirinda umugera corona, hama acasozera kuri iyo ngingo yo kutozokwakira impunzi zishasha. Bwana Maganga yavuze yuko igihugu cya Tanzania kitokwemera kwakira impunzi buruko amatora abaye mu Burundi, ngo hari bamwe mu banyagihugu guhunga ari igikorwa cyabo. Habe amahoro ntihabe amahoro, bone guhunga gusa.
Iko humka ya watu kutegeshea kwamba uchaguzi wote utakaofanyika kwa matokeo yote lazima wakimbilie Tanzania.
Hari abantu bafite ingeso yo guhunga uruko amatora abaye mu Burundi, abe meza abe mabi, bone guhungira mu gihugu cya Tanzania gusa. Njere kandi babwire kandi ndazi yuko banyumva kuri inshuro hapana, kubera igihugu cyabo bamaze amatora n'amahoro. Ubwo rero bicare bubake igihugu cyabo, kandi nibyatungana neza tuzoganira n'amashyirahamwe araba impunzi kugira duhungure n'abasigaye mu nkambi bose.
Turi wakaye kwenye nchi yao waijenge nchi yao ili hali ikiendelea hivi ilivyo, na hawa waliopo kwetu nao kwa utaratibu ambao tumekubaliana na mashirika ya Umoja wa Mataifa na sisi nchi zetu mbili tutaendelea kuwarudisha.
Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo zivuga yuko ata muntu yohunga atakimuhunganye, kubwiye mpamvu zisaba leta ya Tanzania kubahiriza amategeko araba impunzi, ahubwo ibandanye kubafasha kugeza aho bazobona yuko icyo bahunze cyaheze babone kujya kubaka igihugu cyabo.
Turimo turasaba leta ya Tanzania nayo ubone ko yodufasha ntiduhungure ku ngufu, kuko uri murasubira iyo wavuye icyo wahunze wumva mu mutwi wawe kitarahera ni ngorane. No kuvuga mu gihe bodufasha bakaturonderera amahoro tugataha mu mahoro, twebwe n'ukuri byo bishimwe ku Mana ati mugabo ubu n'ukuri nta mutekano dufise mu mutima, kuko umukuru w'igihugu bavuze yatowe bakavuga ko yatowe mu busuma. No kuvuga rero twebwe n'ubu imitima yasubiye guhagarara kubera ntitubona iyo turimo turaja, kuko bonyene batowe n'abatoye turumva ko harimo ibitarimo biragenda neza
mugabo kubera turavye abategetsi barimo baratowe amatora bakabagize yose bakomeza bayonona tukaje tubura icyo twovuta n'icyo tworeka. Nane cyasaba UN na leta ya Tanzania modufata neza, kuko twebwe nabonenye babibona ko birimo ibintu by'amafuti nyene bitari neza. Nane rero je bisaba ko yuwe niyo dufa yo byadufashe kabira turindiriye habazobona amahoro abonetse neza gose nyene nibo nyene nibo zaza kutubwira ati amahoro yabonetse burundi ni mutahe
twahoze tubabaye yuwe ni na Tanzania ni ratwakira maze kutwakira twarayisavye yuko yo banzika turindira twarindira amatora amatora twarayarindiriye ariko naho twarayarindiriye turabona yuko amatora atagenze neza nti yadushimishije we dusaba yuko nubundi bakomeza kudufasha nka kujya batwakiriye
nukuvuga rero bimaze kugenda uko twararindiriye ikibazo kijyanye n'amatora amatora yarabaye amatora amaze kuba twebwe nk'impunzi twebwe twagiye gutora mugabo twasaba yuko abariyo igikorwa arimo barakora barimo baragikorera twebwe nukuvuga rero mu gihe byogenda neza mutware we barimo aratwara akadutwarira neza twashika akazotwakira neza mugabo ibyo bintu twumva by'ubunenge babanje kubikuraho tukamenya yuko byavuyeho atangorane atawanja wangura twese turabarundi twese twose rimwe aha rero nukuri mudufashe yiwene na leta ya Tanzania mudufashe kugira twebwe mube muraturabira ibyacu mudufashe mudufashe muba mukoze
mu bitigira bitanga nase mu gihugu cya Tanzania asigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato 1,600 igikorwa cyo guhungura biyandikishije ku bushake bwabo cyarahagaritswe muri iyi minsi Burundi buri mu gikorwa cy'amatora hatagize igihinduka cyo gikorwa cyo guhungura impunzi kizobandanya iby'amatora bimaze gutungana neza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovin ku bw'ijwi ry'Amerika
urakoze James Jovin urupfu rw'umwirabura George Floyd rukomeje kuba intandaro y'impagarara mu bice bitandukanye by'Amerika muri leta ya Minnesota hatangiriye izo mvururu abantu bahangayikishijwe nuko inzego z'umutekano zisa nizananiwe mugenzi wacu Uriane Itangishaka yaganiriye n'umwe mu Barundi batuye muri iyo leta Alphonsine Niyonkuru atuye hafi yaho George Floyd yaguye
muri Minneapolis no vyita bimwe bavuga mu kirundi ngo byaraboze biranuka bimeze nabi cyane kuko nkaho tuba naho biciye uri ya muntu ni nko ku minota 10 hari hatwegereye urumva rero muri Minneapolis aho nuye nahantu hari nko muri quartier commercial hakongera hakaba ibiro byinshi bya leta muri rusangi niho birukiye guturira kupomora bapomoya amabanki batwara amafaranga ama MTN bayatwaye ku mutwe amahera bakaja kuyakurira iwabo munyuma baturiye ibintu bapomoye ibintu byose bapiye ama mangazini ikintu baciye bakora haci habyukamwo imigwi ibiri irashamirana y'abazungu nabirabure baca bashiramwo n'ibintu by'amoko bisobanurwa ngo baraje barahagwaniye cyane no kunzi wacu barahageze mugabo Imana yarakinze kuko nibibi cyane tufise n'ubwobe by'umunsi wose nanumwe yigeze ava mu nzu n'umwana ntiyasohotse numvise ko byacureshe mugabo ubungururije ahandi biboneka ko iwacu ibyo bari bakeneye gusambura no kubomora no guturira byaraheze bagenda bunguruza bunguruza muri rusangi si byiza
none nk'uko bivuze inyubako zirugaye ibiro ntibikora amaduka ntariko aradandaza hoho murashobora kuja ku maduka nibindi canke ubuzima bwahagaze nkuko bwari busanzwe bwarahagaze kubera ikiza ca coronavirus
murakoze cyane cyari bisanzwe bari baravyugaye hagakora ama novuga ko ari amasoko manini manini ivyo kurya na arimo na farmasi nibyo byari byarasigajwe na leta ahasigaye hari utuntu duto duto bari batwugaye rero ubu siko byagenze abantu bose bari hanze nta n'ukivuga corona corona yarahenze ubusinzi nuko bayigwaye nuko batayigwaye byaratucanze icyo bakoze twabonye imigwi iza kubomora na yamamagaze yugagwa kera na leta baraje barapomora na ya masoko manini basigaje barapiye barapiye ibintu byose ubu ibintu byose bihagaritswe nuko atakintu kirimo nta kintu kirimo biro vya leta baragerageje kubomagura ibindi baraturira amastasiyo barabomagura baraturira ubu ushobora kugenda urugendo gwisaha cyangwa isaha n'igice urondera essence kuko barugaye imicungararo turimo essence zose barazugaye izatomboye n'iziturirwe izasigaye bace bazidro ku bunizi ko zirakora
none abanyagihugu nka bamwebwe mutari muri iyo myerekano musaba iki inzego z'umutekano musaba iki intwaro muri ako karere muri Minnesota muri rusange
muri Minnesota muri rusangi turiko dusenga Imana kuko nibuka ko nka hijya yejo bashamiranye bashizemo ivyo kuvuga ngo abanabirabure abanabazungu reka turasane twaragirageje guhamagara police kuko barasira iwacu muhira twarumva begamira inzu twarumva amabari perdi agira shuu byari bintu biteye ubwoba twarahamagaye police yaranse kutwitaba batubwira ngo murakoze kubitumenyesha wundi mwanya baranka kwitaba urumva kugira ngo dusaba abajeje umutekano ubu nabo bacanganyikiwe icyo dukoze umwe wese ariko asenga Imana yiwe kuko police yihamagaye biza nabo bababonye barahunga kuko urabizi ufite igikiri umuriro kandi aribo babibihereye biragoye nacho du nawe dufise tulirira no gusenga Imana muri rusange.
Alphonsine niyo nkuru ngaho mu ntara ya Minnesota ndabashimiye cyane ku kanya mu hayi cy'u Amerika.
Turacyari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na none kuri iyo nkuru hashize icyumweru umwirabura George Floyd yitabye Imana abaturage bakabakomeje imyigaragambyo mu gihugu hose batitaye ku mategeko y'umukwabo nibyo Thomas Kamilindi akomeje kudukurikiranira mu kiganiro Amerikana.
Nkuko ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuranye bibivuga nka television CNN abayobozi b'imijyi byibura 40 yo mu gihugu hose harimo n'umurwa mukuru w'igihugu Washington DC bashyizeho amategeko y'umukwabu abuza abantu gusohoka mu ngo zabo guhera ku mugoroba kugera mu gitondo. Nyamara ntibyabujije abaturage gukomeza imyigaragambyo hirya no hino mu ijoro ryakeye ku munsi wa 7 wikurikiranyije. Nko mu mujyi wa New York imyigaragambyo yaranzwe no kumenagura amazu no gusahura. Abantu 100 bamaze gutabwa muri yombi mu gihugu hose, abapolisi benshi barakomeretse mu mijyi itandukanye, barimo 4 bakomerekejwe n'amasasu mu mujyi wa St. Louis muri leta ya Missouri mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu. Imyigaragambyo yakoze no ku banyamakuru barimo bayikoraho akazi kabo. Umuryango uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru CPJ ufite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York uvuga ko byibura 150 bahohotewe na polisi, barimo abakubiswe, abakomeretse n'abambitswe amapingu barafungwa amasaha make, nyamara bababerekanye neza ko ari abanyamakuru ko rero batari mu myigaragambyo. Umuryango CPJ wemeza ko ari ubwa mbere mu mateka bibaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wamaganiye kure guhonyanga no guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru, imwe mu nkingi z'itegeko nshinga rya Amerika. Urasaba inzego z'ubutegetsi bw'ibanze korohereza abanyamakuru gukora akazi kabo muri ibi bihe by'amategeko y'umukwabo muri leta zabo. Amahanga nayo ntarebera gusa. Minisitiri w'intebe wa Australia Scott Morrison yategetse ambasade y'igihugu cye y'i Washington DC gukora anketi ku ihohoterwa ry'abanyamakuru babiri bafite ubwenegihugu bwa Australia polisi yakubitiye mu kazi kabo mu myigaragambyo yo ku ngoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche no kureba niba batwara ikirego mu rukiko. Ubwongereza nabwo bwamaganye ihohoterwa rya polisi y'Amerika ku munyamakuru wa BBC mu myigaragambyo y'i Washington DC aho amasaha y'umukwabu atangira saa moya y'ijoro kugera saa 12 mu gitondo. Uwarenga kuri aya mategeko yafatwa akaburanishwa agakatirwa igihano cyo gufungwa iminsi 10 cyangwa ihazabu y'amadolari 300. Si hose ariko abashinzwe umutekano bitwara nabi. Mu mujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, abasirikare b'iyi leta National Guards barenga 60 bashyize ingabo zabo hasi basabana n'abaturage bigaragambye mu ituze imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko y'iyi leta nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibitangaza. AP ivuga ko abantu bose hamwe bamaze kumenyekana ko baguye muri iyi myigaragambyo mu gihugu hose ari byibura 9 kandi ko abenshi muri bo ari abirabura. Abantu b'ibyamamare batandukanye mu bya muzika, sinema n'imideri bifatanyije nabo n'abaturage mu myigaragambyo hirya no hino mu gihugu. Twavuga nka Ariana Grande n'icyapa ngo Black Lives Matter bisobanuye ngo ubuzima bw'abirabura bufite agaciro. Nick Cannon n'icyapa Justice for Floyd, ni ukuvuga ngo Floyd agomba guhabwa ubutabera. Jimmy Fox yafatanije na Tank kuririmbira imbaga indirimbo ya Sun Cook ivuga ngo A change is gonna come, bishatse kuvuga ngo impinduka igiye kuza. Emily Ratajkowski yari afite icyapa cyanditseho ngo ni musenyi ubutegetsi bukandamiza rubanda. Paris Jackson, umukobwa wa Michael Jackson, yari afite icyanditseho ngo amahoro, urukundo, ubutabera. Naho umuririmbyi wa rap Machine Gun Kelly yavuze nyine muri rubanda ati guceceka n'ubufatanyacyaha n'indangururamajwi niko yakoze. Muri ibi byose, murumuna wa George Floyd, Terence Floyd, kuri uyu wa mbere yagiye bwa mbere na mbere aho mukuru we yapfiriye ku itariki ya 25 y'ukwezi gushize. N'ikiniga cyinshi yatakambye ati nimusigeho kubomagura no kwangiza ibya rubanda, ntibyangarurira umuvandimwe wanjye. Naho President Trump avuga ko abayobozi b'inzego z'ibanze bananiwe akazi kabo ko kugarura ituze n'umutekano mu mijyi na leta bategeka. Mu ijambo yari yagejeje ku gihugu, yatangaje ko yiteguye kohereza ingabo z'igihugu kwigarurira imijyi. Ubwo kandi yahise afata iya mbere yohereza abasirikare bagera kuri 250 baraye bageze i Washington DC gufasha polisi na National Guard kubungabunga umutekano mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Meya wa Washington DC Muriel Bowser yatangaje ko ijambo rya Perezida Trump n'icyemezo bye biteye agahinda. Ati ingabo z'igihugu ntizikwiye koherezwa mu mihanda guhangana n'abaturage. Ba guverineri ba leta zitandukanye nabo bamaganye igitekerezo cya Perezida Trump, bavuga ko nta mwanya ingabo z'igihugu zifite mu bikorwa byo kubungabunga umutekano imbere mu gihugu. Bemeza ko bihagije na polisi n'igisirikari cya leta zabo National Guard, byibura leta 26 kuri 50 zigize igihugu n'umurwa mukuru Washington DC bategetse National Guards zabo gufasha polisi kubungabunga no kugarura umutekano.
Urakoze Thomas Kamilindi n'abandi bamfashije kubagezaho aya makuru. Aniho dusoreje muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha. Turabibutsa ko ikiganiro muri sanga kiri buhite ku isaha isanzwe, ariko ni kimwe mu byatambutse, bityo ntiturabibashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo, dore ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yarahagarariwe na Edi Rwema, yagiranijwe na Fatou Alimas Kalala, naho je ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mwirirwa amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'ubuntu yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona urayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Nabakozi bakarolero batanga makuru ahumuriza walatangije